Konifuza kukurondera bigishoboka ko ubonwa reka nkwambaza ukiri hafi mukunzi wanje nyemerera uvu buryo nkwihaya mwami wanje nyemerera uvu buryo nkwihaya Kuko